Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere hararangira icyunamo cy'iminsi itatu mu gihugu cyose cyakorewe abantu bavugwa ko bishwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Abakristu b'idini Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze urugendo mu ituze rugamije kwamagana intambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu, bagira n'icyo basaba leta yabo.
Kufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda.
Barasaba ko imipaka y'icyo gihugu n'u Rwanda na Uganda yafungwa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu mpera z'icyumweru gishize yashyize mu majwi mugenzi we w'u Rwanda. Tshisekedi ati abanyarwanda ntacyo bapfa n'abanyekongo, ahubwo dufitanye ikibazo n'ubutegetsi. Mugume ku maradio yanyu, iki ni kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ngezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, biriweho?
Tagize mwiriwe Venice. Turahera ku mugabane wa Afrika. Muri Afrika y'Epfo, abategetsi bo mu gisata kijejwe gutabara mu biza bavuze ko abantu bashika 9 bafuye, abandi 8 baraburirwa irengero. Hari nyuma yaho uruzi rutwariye abayoboke bishengero bari bakoraniye ku ruzi rwitwa Jukskei bari mu mugigwa w'urubatizo. Abategetsi bavuze ko haba abafuye canke abatwawe n'uruzi bose bari abayoboke bisengero yariko irabatiza ku munsi wa gatandatu i Johannesburg igihe imyuzure yatera. Ibiziga bibiri byatowe ku munsi wa gatandatu nyene, ibindi ndwi bisigaye bitogwa ejo ku munsi w'Imana mu gatondo. Abanyamashengero bakunze gukoranira kuri urwo ruzi mu migigwa yo kubatiza abayoboke babo. Naye mu burengero bwa Afrika, abakuru b'ibihugu mu karere ka Afrika y'uburengero bavuze ejo ku munsi w'Imana ko bagiye gushyiraho inteko z'akarere zigiye kuzofasha kugarukana umutekano hamwe n'iyubahirizwa ry'amabwirizwa shingiro mu karere kabayemwo ikurikirana ry'amakudeta mu myaka ibiri iheze. Abategetsi b'ibihugu byo muri CEDEAO babivugiye mu itangazo basohoye inyuma y'inama ngaruka mwaka bakoreye i Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria. Izo nteko zizofasha aho zizoba zikenewe haba kugarukana umutekano, kugwanya iterabwoba, gusubiza ibihugu ku rutonde rw'ibwirizwa shingiro. CEDEAO ntiyavuze ingene izo nteko ariko zizoshigwaho, ariko abashikiranganji bo kwivuna abansi bagiye kuzohura mu kwezi kuza kuganira ingene abo basirikare bazokora.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Munako karere nyene batavuga rumwe na leta muri Liberia baranegura perezida w'ico gihugu bamwagiriza kumara igihe kirekire hanze y'igihugu. Perezida George Weah aheruka muri Liberia mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Yagiye mu bihugu bitandukanye birimwo Qatar, aho yagiye kuraba umuhungu wiwe mu mahiganwa y'igikombe cy'umupira w'amaguru. Umuhungu wa George Weah akinira ikipe ya Amerika. Umunyepolitike yitwa Lewis Brown yagize ati George Weah yerekanye ko ari sindabibazwa aguza igihugu ciwe ukuja kurorera imikino. Uwo munyepolitike yagirije Perezida George Weah gukoresha amafaranga y'igihugu mu buzima bwiwe bwite. Bitekanijwe ko Perezida George Weah asubira mu gihugu ciwe ku itariki ya 18 z'uku kwezi kw'icumi na kabiri, n'igihe inkino z'umupira w'amaguru muri Qatar zizoba zirangiye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mevuga mu yandi makungu, umushikiriza manza mukuru wa Iran yavuze ejo ku munsi w'Imana ko igipolisi gishinzwe kubahiriza imico n'akaranga cyahagaritswe gukora, ariko nta cyemeza kiratangwa n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati icyo gipolisi cegukira. Igipolisi gishinzwe kubahiriza imico n'akaranga muri Iran cyagirizwa ubwicanyi mu myerekano yamaze amezi arenga abiri hari nyuma y'icwa ry'umwigeme w'imyaka 22 Mahsa Amini yari mu minwe y'igipolisi yagirizwa kutitwikira mu mutwe uko bibereye imishamirano hagati y'abakora imyerekano n'abajejwe umutekano ba Irani yabereye mu bisagara bitari bike by'ico gihugu Irani yari yemereye arahezindwi zibiri ko abantu barenga amajana 3 bahasize ubuzima benshi mu bishwe nabari muri iyo myerekano ariko Irani ivuga ko n'abajejwe umutekano bayo baharugwa mu majana bahasize ubuzima mu makuru y'inkino Senegal yarayisezeye muri za nkino mpuzamakungu z'umupira w'amaguru ziriko zirabera muri Qatar mu gutsindwa n'Ubwongereza 3-0 ibi biki bituma Maroc ariyo ekipe yo ku mugabane wa Afrika igisigaye ihanzwe amaso mu rukino ruzoyihuza na Espagne ejo ku munsi wa kabiri izi nkino zo mu gice cy'16 gishiri cya nyuma zirabandanya ejo ku munsi w'Imana Ubufaransa bwatsinze Pologne 3-1 naye Ubwongereza bwirahira Senegal 3-0 kuri wa mbere urukino rwa mbere ruhuza Croatia n'Ubuyapani mu gihe Brazil itana mu mitwe na Korea y'Epfo kugeza ubu ekipe zine nizo zimaze kuronka itike zo kuja muri kimwe cya kane kirangiriza iri higanwa nazo ni Ubuholande Argentine Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza
urakoze Aloise Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere hararangira icyunamo cy'iminsi 3 mu gihugu cyose cyakorewe abantu bavugwa ko bishwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 leta ya Kongo ivuga ko uwo mutwe w'inyeshyamba wishe abaturage bagera ku ijana hitwa Kishishi mu majyaruguru y'iburasirazuba bw'icyo gihugu umutwe wa M23 wavuze ko utakoze ubwo bwicanyi kutibasira abasivili umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Al Katanti Sabiti Jafar uri Goma yabwiye mugenzi wacu James Batty kumutwe wa M23 wishe abo baturage kubera kubakeka ko bakorana n'indi mitwe irwanira muri ako karere abakristo b'idini gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze urugendo mwituze urugendo rugamije kwamagana intambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu bisabwe n'inama nkuru y'abepiskopi gatolika abakristo mu gihugu hose barayitabiriye abakoze urwo rugendo muri diocese ya Uvira basabye ko imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda na Uganda ya afungwa inkurirambuye Vedaste Ngabo
kimwe n'ahandi hose mu gihugu abayoboke b'idini katolika muri Kongo biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano mukuru mu burasirazuba bwa Kongo muri diocese katolika Uvira abayoboke ba paruwasi atandukanye ndetse n'abapadiri n'ababikira bavuye mu nsengero zabo berekeza kuri stade ya Uvira banyuza yitwa kuri Monima bamwe muri abo bakristo n'abapadiri bari bafite ibyapa bivuga yuko bamaganye u Rwanda rwateye igihugu cyabo abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka gucikamo kwa Kongo mu gihe abandi nabo bagenda baririmbaga indirimbo z'amahoro Andre Biadunia ni umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira ari mu bitabiriye imyigaragambyo y'idini gatolika muri Uvira agaragaza yuko Kongo atari igihugu cyo kugurisha
Ubutumwa bw'aba banyekongo bose natwe buratureba turiyamirije abashaka kugabura abanyekongo kandi Kongo siyo gucuruza abana ba Kongo twese turi nyuma y'umukuru w'igihugu cacu n'ingabo zacu za FARDC kugira tuzitera intege. Nico gituma twaje ngaha. Kongo si umuntu ni ya twese. Uwo wese ashaka guhagararira inyungu za Kongo turi kumwe nawe. Nta batavuga rumwe na leta, nta societe civile, twese dushaka amahoro, umutekano, tukifuza Kongo imwe kandi ikomeye.
Amwe mu maparuwasi yari yitabiriye myigaragambyo binyuze mu nzandiko zayo ndetse n'amagambo yabo basabye ko imipaka y'u Rwanda na Uganda yafungwa, basigura ko u Rwanda na Uganda bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho y'icyariteza intambara muri Kongo.
Gufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda, kupatia wanajeshi wetu vifaa vya lazima,
gufunga imipaka duhana n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda, guha abasirikare bacu ibyangombwa bikenewe no gukora ibishoboka ku buryo urubyiruko rwacu rwitabira kwinjira mu gisirikare nyuma yo kubishishikarizwa na perezida, ruhabwa imyitozo iboneye kuvugurura igisirikare cyacu hakavamwo abatabikwiriye bose mu rwego rwo kubaka igisirikare nyacu cya leta kitarimo abipfuza gucamwa ibice igihugu cyacu twarazwe na Rumumba, hamwe n'abashaka gusahura umutungo wacu no kuzana ubutegetsi butishimiwe na bene gihugu.
Abaturiye aka karere k'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basangiye imyigaragambyo y'icyaribera mu mijyi ya Goma, Bukavu ndetse na Uvira, iri mu rwego rwo gusaba amahanga ko yakosa igitutu kubateza umutekano muke muri Kongo.
Mu mpamvu zitera abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo kuja mu muhanda kwigaragambya, no kurambirwa n'intambara za buri gihe zihora ziba mu ntara ya Kivu y'Amajaruguru na Kivu y'Amajepfo ndetse no muri Ituri, baja mu muhanda kuko gutabariza amahanga kugira ngo batabare arebe kuko babona amahoro cyangwa se amahoro yagaruka mu karere karimo intambara.
Umuyobozi wa Diyosezi Gatolika ya Uvira, Musenyeri Sebastien Muyengo, yashimiye abitabiriye imyigaragambyo, avuga yuko ibikubiye mu byo basabye kwejo kuwa mbere bazabigeza ku buyobozi bwa leta ndetse na Monisco. Mwumenye yuko imyigaragambyo ibaye nyuma y'icyemezo cyafashwe mu nteko rusange idasanzwe ya Senko yabaye tariki ya 7 kugeza tariki ya 9 y'ukwezi kwa 11 ijanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Prezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu mpera z'icyumweru gishize yashyize mu majwi mugenzi we w'u Rwanda yakira abahagarariye urubyiruko bagera kuri 250 bo mu ntara 26 z'igihugu.
C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer.
Président Félix Tshisekedi yavuze ko abanyarwanda ntacyo bapfa n'abanyekongo kwa ahubwo bafitanye ikibazo n'ubutegetsi ko bakeneye ubufasha bwa Kongo kugira ngo bibohore ubutegetsi bwa Président Kagame. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Bakorera imirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba mu Rwanda barasaba ko imirwano hagati ya FARDC na M23 ihagarara, ibihugu byombi bikongera kugenderana. Inkuru irambuye, Gloria Tuyishime.
Uyu nundi munsi imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23. Amasasa ashobora kumvikanira ku mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu, mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'Ikirunga cya Nyiragongo. Tuhageze twasanze Abanyarwanda batuye ndetse n'Abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda. Bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi, aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu, baravuga ko ubuzima butameze nka mbere.
Guko fati suka ngaje guhaha kandi ugasanga dufite umutekano iyo muri aha ngaha usesuye.
Nta bukozi ni iki?
Gukorereza. Fati suka kaje guhingira 1500. Ubyaranze pe njewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira. Na fati suka ngaje gukorereza guko na kurereza. Ariko ubona ndibishoboka. Ifatanye n'intera hamwe noneho M23 irazira irabatumbika
hejuru yuko tutagera twacenjura uko twakora ndavukoze najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona nikayo kugira ngo baje ku ishuri ngabona gasabune ko kubamesera none bino bitewe nuko tutakijayo
Haimana nimwe mu banyarwanda baturiye uyu mupaka
Nesubuno mvashe ngonda manubira muri Kongo cyangwa amatunda Buro warwoma na matunda no kibumba bumba hari ndambara ndibyashoboka
Abaturiye kano gace barasaba ko abaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa mama 23 n'igisirikare cya FRDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi
Je numva ko MV3 yakumvikana na leta bakaje mu mishikirano umuntu uvuka inyarwanda akagira gaciro yamakora gaciro ibihugu urwana na Kongo bikagenderana ko bya bisanzwe bigenderana nunda kindi twifuza kumva kwa umutekano urwana na Kongo twahira umutekano tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bizwe kaje ku murongo kuko nabona abakongomani bahejwe inyuma
no gushaka kundi umutekano rwaboneka bara baturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye
Abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nabo barabaga icyo bifuza ari ukongera kubona n'abo bahunze
ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo tuagendana n'abashiki bacu bari hano hepfo ibaze data wacu ari hano hepfo mu byabanje ari hano hepfo babufora hano hepfo wajya kwagira se kunyita umwanzi umwanzi araturuka he
Ubwo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda Musabyimana Claude aheruka mu murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize kamwe mu duce nako kegereye umupaka yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe iyo ugenda ugana ku mupaka ka Buhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye Uyu mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Kongo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro. Aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mpaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Kongo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ibiganiro bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo bibera I Nairobi biteganjwe ko birangira kuri uyu wa mbere intumwa zigera kuri 200 zihagarariye imitwe igera kuri 40 zirasuzuma imyanzuro y'inama imaze icyumweru iyobowe n'umuhuza w'umuryango w'uburasirazuba bwa Afrika wahoze ari president wa Kenya Uhuru Kenyatta umutwe wa M23 ntiwatumiwe muri ibyo biganiro Mukomeje kumva ikiganiro iwanyu mu ntara tujye mu ntara ya Makamba mu Burundi ahari ikigo cyakira abana bagendana ubumuga n'inkuru ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye
Ikigo citiru Mweranda Bernardo kiri kumugwa mukuru w'intara ya Makamba. Cakira abagendana ubumuga bava mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Kirimwe abagendana ubumuga bagera ku 120. Bamwe biga imyuga, abandi bakiga amashuri ya leta. Abo cakira kigagorora ni cane cane abana bavukanye ubugaru n'abamugaye bakuze. Baragorora kandi abamugaye kubera indwara z'umutima zituma ibihimba bimwe by'umubiri bikongatara. Gakiza Felicite umubikira kirongo yati Tuwebwe twubatse kino kigo tuzi ko ari icy'abagendana ubumuga ariko hari amashuri canke ibitaro abana biga ko batoroherwa
aho notanga akarorero nko ku mashuri akarorero kandi nko ku bitaro aho ubugendana ubumuga yoshobora nawe nyine kugenda agana yitura ariko ugasanga batiyumviriye wa muntu agendera mu ikinga wa muntu yagendera ku ibekiye wa muntu adashobora kuduga ingazi urasanga batamwiyumviriye mu nyubako nyinshi
abakenyezi bagendana ubumuga nabo nyene birabagora iyo bagiye kwibarukira mu bitaro bimwe bimwe henshi bubatse ingazi kandi hari bamwe bagenda n'amakinga no mu byariro bikabagora nk'uko uwo mubikira abyemeza
ku muvyeyi aca kwibaruka usanga bamushira kuri kagatanda bose baje ko abakomeye usanga batiyumviriye umuvyeyi agendana ubumuga ingena zo kwibaruka
Gutunga urutoki ugendana ubumuga biramwinjiramwo agatinda kabona nawe nyene ko atacamaze ntabagikora ibyo bikemezwa na Gakiza Felicite.
Yadashobora koroherezwa mu buzima nk'abandi biramusubiza inyuma kuko atera agiye na ka gatima kabi ko kubona ko nawe nyene atacashoboye agatera agira ka gatima ko kubona ko atameze nk'abandi ataco yoshobora gushikako.
Abanyeshuri baba muri ico kigo bakiga ku mashuri atandukanye kanye mu gisagara ca Makamba nabo nyene baremeza ko bahora bagira ingorane na cane cane hageze kuja kwiherera. Bahati Evangeline:
Kenshi ntibikunda yuko wojayo.
Samuel Nkurunziza nawe ati nibatwubakira utuzu twa sugumwe n'amashure bitworohereza. Ndayumvire Janine wo mu mabanda mu ntara ya Makamba yibarutse umwana afise ubumuga arigana kuwo bubakanye yabimutukiye.
Jewe naranezerewe ko mfise umwana, narose umwana ndanezerwa ndamwakira muri jewe ndamwakira. Ariko umufasha wanje tubana yavuze ati iwacu nta muntu numwe dufise ukimuka ivyavyo vyose na karonda kiwanyu. Nanje ndamubwira nti wacu nawo nye nta muntu agendana ubumuga dufise.
Kandi abagendana ubumuga mu mabanda bitwa amazina batesha agaciro.
Aho tubaye mu kibano barashaka kuvuga yuko ari gihume igitero, barabita ko ari bakamuga, barabita ko ari bakajisho, barabita ko ari bakaboko, barabita ko ari bakaguru. Mukibano sanga babita amazina atabereye ibitutsi.
Murunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga barashimwe intambwe mu kibano bageze ko mukubahiriza agateka k'abagendana ubumuga nkuko Claudette Nizigimana byemeza.
Kare muri iyo minsi heze hari amazina bahora baza barabita bakabita amazina ajanye n'ubumuga umuntu abasanzwe afise. Aho ndavuga nk'abo bita bakadisho, bakaboko canke bahwa Kenya kubera ariko aracumbagira. Ariko uno munsi biriko birahinduka kubera ko umuntu ntibamwikimitiranya n'ubumuga bwi
ku rwego rw'igihugu. Naho Claudette Nizigimana arashima kubwirizwa hagerekeye uguteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ryatewe ku mukono haraheze imyaka ine ariko haragahaze.
Iribwirizwa rero rirahari, umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yararisinye, ariko hariho yandi mategeko mperekeza afasha kugira ngo rino bwirizwa rije mu ngiro. Byo niyo ataratangura gukora, mugabo twizera yuko muri iyi minsi iri imbere kumbure bizoheza bigakunda ayo nayo akaja mu ngiro.
Mu byakorwa kugira abana bagendana ubumuga nabo bashobore kwiga nk'abandi nuko amashure n'ibikoresho byohugwizwa.
Amashure yakira abo bana si menshi ngaha mu Burundi kubera yuko bisaba inyandiko yabo nyene, inyandiko bashobora gusoma ya écriture braille. Iyo rero nayo ubwa mbere ibikoresho byayo birazimvye, hanyuma kandi ntibinahari na hano i Burundi ntibihari. Hanyuma bico bituma rero amashure ashobora kwakira abo bana ni make cyane.
Claudette Nizigimana arabona ko amashure y'abana batavuga akiri make kandi nabigisha banonosoye ubwo buhinga si benshi mu Burundi. Murunani rw'amashure hamwe yabagendana ubumuga basaba kandi kamabwirizwa aherekeza ryategeko ryo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ashigwaho, gutyo iryo tegeko ryo carija mu ngiro. Abategura inyubako rusangi nabo bohoza kumuzirikanyi abagendana ubumuga. Mu kibano kibazo c'abagendana ubumuga bukigira icabo bakabashigikira, bo batera intege kugira nabo bumve ko ari abantu nk'abandi kandi ko bashoboye.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Kuri uyu wa mbere mu Rwanda hatangiye amatora yo gushaka bazahagararira icyo gihugu mu nteko y'ishinga amategeko umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, abazahagararira abagore muri iyi nteko, urubyiruko ndetse n'abafite ubumuga nibo bagiye gutorwa. Amakuru ya sport tuyafatire mu Burundi. Desire Hatungimana.
Kuri no w'Imana niho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryasoze rigice ca mbere. Fazali mu gisagara ca Ngozi, Message Ngozi yari ifise urukino idategerezwa gutakaza kugira igume mu migwi ya mbere igwanira igikombe. Message Ngozi ikaba yavyifashemo neza imbere y'abakunzi bayo mu gutsinda ibisindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Burundi Sport Dynamique. Uwo mugwi wa Burundi Sport Dynamique ukaba utakaje amahigwe menshi yo kuva mu bibanza vya nyuma. Umenyereza uwo mugwi Jumaine Hussein akaba yizera ko mu gice cya kabiri cyiganwa bazikosora
made gutsinda uremera ko watsinzwe. Ico ni cya mbere, hamwe cya kabiri naco
nibaza ko ekipe yanje biriko biraboneka ko ico turiko turarondera ubu unye mu mwanya w'inyuma kiriko kiraza n'ico tugiye guherera ko kugira ngo tutegure phase retour tufite ingora n'abanyegori bose babiri bari bagwaye twashitse mu nyegora gara gatatu nawe imipira ija iva mu mpande z'ikibuga niyo yamugoye
Jimmy Ndayizeye amenyereza message ngozi ku ruhande rwiwe amenyesha ko ashimira abakenyi biyo bavyifashemo neza ibatuma bagumana icizere cyo gutwara higanwa
urukino rutari gworoshe mwabibonye dinamiki yashowe kudutangura igitsindo ca mbere ariko nitwigeze ducika intege twakinye turashaka kukigombora kandi turashaka kuronka n'igitsindo ca kabi nubwo yuko intego y'i match murazi yuko tumaze igihe tutaronka intsinzi itunganya cyane ariko twari twaganiriye n'abakinyi turagira iki turabwa duti tugerageze guheza ifazare n'intsinzi nubwo yuko ari intsinzi ikeneye cyane n'amanota 3 nubwo yuko yuno musha ashoboye kudufasha cyane tukazoca tugenda kwitegura fazi returu tukazora yuko tuzoshobora kuvyifatamwo neza paraporo y'ingene twabifashemo muri fazare
umenyereza wa message ngozi arizera ko mu gice cya kabiri cy'ihiganwa bazokosora vyinshi kugira igikombe cy'ihiganwa bamenyereye gutwara none mwaka bagihereza abakunzi babo
uravye ingene twitwaye mu gice cya mbere sinovuga yuko twitwaye neza nibyo tugiye kuraba tukagerageza yuko mu gice cya kigira kabiri muri returu turabe yuko tushobora kuvyifatamo neza nta kintu kinini kirapfa uravye na ekipe ya mbere ishobora kugwa igusubya amanota atandatu na ni match zibiri shaka gusangura tsinze zibiri baratsinzwe ugasanga muregeranye
muzindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa 15 w'ihiganwa Vitaro yatsinze Olympic Star bitsindo bitatu kuri kimwe Inter Star yatsinze Tigre Noir igitsindo kimwe ku busa Flambeau du Centre yatsinze Buja City bitatu ku busa Top Junior yanganije na Kayanza United ubusa ku bundi Magara Young Boys yatsinze Rukinzo ibitsindo bibiri ku busa nayo mu Mamuru yatsinze Musonga Tigitega ibitsindo bine kuri kimwe uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke ubona gufata ikibanza cya mbere uwo mugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere ukabusumbya Vitari mu kibanza cya kabiri amanota 3 Flambeau du Centre nayo igafata ikibanza cya gatatu mu bibanza bitatu vya nyuma hari Top Junior ya 14 ikibanza cya gatano kirimo Burundi Sport Dynamic nayo ikibanza cya nyuma kirimo umugwi wa Atletico New Oil yo mu ntara ya Muyinga tubibutse ko uwo mugwi wo Muyinga mu mwaka uheze wasoza rihiganwa uri mu kibanza cya kabiri Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
ayo mu Rwanda muragezweho na Jean-Claude Munyandinda
mu mpira maguru umere z'icyumweru gishize championnat y'icyo cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yarigeze ku munsi wa 12 kwa gatano habaye imikino ibiri ikipe ya Mukura Victory Sport yanyagiye Marine FC bitego bitandatu byose ku busa kuri Stade Muganda Rubavu ku Stade ya Kigali Nyamirambo Gasogi United yanganyije na APR FC ubusa ku busa umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United Charles Kakoza avuga ko abakinnyi be bitwaye neza nubwo batashoboye kwegukana amanota 3
nekereza yuko twameritaga amanota 3 yego kwa dufite imvune nyinshi nibo bonye rinye defensive yacu yose yarabakinye batari basanzwe bakina ariko na Ferest umwana witwa Mugabe Robert ushyiraga numero 3 ushobora kuba udafite nibiro bigeze kuri 50 washoboye gufata umburenga akamugira uruhinja mu kwako yakeza ko Mugabe antuka abantu bamwubahe ni umukinnyi uri tactically fit
uyu muyobozi kandi ashimangira ko ikipe ye ya Gasogi United itakiriya indi ya kera yabagiharanira kutamanuka mu kicoro cya kabiri
uburyo dutekereza uyu munsi wanone bitandukanye n'imyaka twarimo imbere twari abakinnyi bashaka kumva Premier Division ukimeze uyu munsi turi ekipe ishaka guhatana no guhindura amateka irimo uyu munsi wanone twa dufite ikintu kimeze nka kashe baduteye ku mutwe y'abanyamakuru byo kuvuga ngo Gasogi na Peri ni urucabana ndashaka mbwira abantu ko tubabajwe no kubatunganyije icyo ni kimwe byari kuba byiza ko dutsindwa kushuko twari kunganya ko twumvaga yuko twebwe iyi match twahijemo tugomba kwitsinda ariko football ni ukimeze nekeza ko na Peri nayo ishobora kuba hiri nayo baba koko ntegeza ko mino match byari bikwiye kumwatsinda undi
ejo ndi kwa gatandatu hawe imikino 3 ikipe ya Police FC yatsinze Rutsiro FC bitego 2 ku busa ku Stade Muganda Rubavu kuri Stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yatsinze Kiyovu Sport bitego 4 kuri 2 naho Sunrise itsinda Espoir FC bitego 2 ku busa ku Stade Golgota Nyagatare imikino 3 isigaye umunsi wa 12 wa championnat yabaje ku cyumweru Etincelles FC yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa ku Stade Muganda Rubavu kuri Stade Bworoherane Musanze ikipe ya Musanze FC yatsinze Rwamagana City bitego 3 kuri 1 naho Rayon Sport itsinda Bugesera FC igitego kimwe ku busa ku Stade ya Kigali Nyamirambo yari Claude Munyandinda I Kigali
anu dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara uyu munsi wafashije kuyabategurira ni Rene Diantana hamwe nawe mbashimiye kuba mukurikira radio y'ijwi ry'America buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose yishi dukomeje gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umugabo mutindi aseka imbohe kandi ahatswe mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.